Muracyateza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi bacu mwongeye kwirirwa, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza nanone. Ikaze rero mu makuru yacu, turumvikanira kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika mu Rwanda, naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 19.22 mu Babariri. Ejo kuwa kabiri ni umunsi w'amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya. Mu bazajya gutora bwa mbere na mbere harimo Abanyakenya bafite inkomoko mu Rwanda.
Twabyakiriye neza kubera ko twajyaga dutora, noneho baduhera uburenganzira, papa twayishimiye kugira ngo natwe dutangire gutora nyine n'abenegihugu.
Uyu ni Peter Gatonga, umwe mu Banyakenya bakomoka mu Rwanda baherutse rero guhabwa ubwenegihugu nyuma y'imyaka myinshi bari bamaze babusaba. Umuryango w'abibumbye wiyemeje gutera inkunga umugambi w'iterambere rirambye mu Burundi. Isirayeli yafunguye umupaka wayo na Gaza kugira ngo abatabazi bashobore gutambuka. Naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangiye uruzinduko muri Afurika ruzamujyana no mu Rwanda. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Nk'uko nari maze kubibabwira rero mu ngingo z'ingenzi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari muri Afurika. Ibimugenza harimo ingaruka z'intambara y'Uburusiya kuri Ukraine ku bihugu bya Afurika, ni kimwe rero mu byo agomba kuganiraho no mu bihugu arimo agenderera. Ibindi tubibaze Oriane itangishaka.
Umushikiranganji wa Amerika Anthony Blinken ari muri Afurika y'Epfo mu rugendo rw'ibihugu bitatu harimo Kongo n'u Rwanda. Bamwe babona ubwo rugendo nk'amahiganwa hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi muri Afurika ku bijyanye n'aho bahagaze ku ntambara iri muri Ukraine. Afurika y'Epfo kimwe n'ibihugu bitari bike muri Afurika byafashe intumbero yo kutagira aho bahengamiye kugira birinde ingaruka bogirana n'igihugu cy'Uburusiya. Inyuma y'inama na mugenzi we na Lady Pandor, Blinken yiteguriye gushikiriza imigabo n'imigambi ya Leta ya Biden mu bihugu biri hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara. Iryo jambo aza kurishikiriza ari kuri kaminuza y'igisagara cya Pretoria. Mu ijambo yashikirije aho batangura icese imibonano bimirije kugirana, umushikiranganji Pandor yasabye abategetsi bose ku isi gukoresha inzira y'ibiganiro hamwe no kubahana mu gutorera umuti intambara zitandukanye. Blinken yavuze ko imigenderanire hagati ya Amerika na Afurika y'Epfo mu bijyanye n'amagara y'abantu hamwe n'ubudandaji bigiye gutuma baganira bahuza n'aho hariho ibindi badahuriza ko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubwato bwikoreye ibinyampeke bituruka muri Ukraine bwakomorewe buvana rero ibigori na soya ku cyambu cya Ukraine kiri ku nyanja y'umukara. Timishimwe aratubwira aho bubijyanye.
Ibihugu bya Turkiya na Ukraine byatangaje ibi uyu munsi ku wa mbere. Ubwato bubiri bunini bubaye ubwa kabiri buvanye ibigori na soya ku cyambu cya Ukraine kiri ku nyanja y'umukara, nyuma y'ubundi bwato nabwo bwemerewe gutwara ibinyampeke bubuvana muri Ukraine. Ubwato bwa mbere bwahagurutse mu cyumweru gishize nyuma y'amasezerano iki gihugu cyagiranye n'Uburusiya yo kwemera ko habaho gutwara ibiryo byiganjemo ibinyampeke biva muri Ukraine bijyanwa aho bikenewe mu bindi bihugu. Mu kwezi gushize umuryango w'abibumbye na Turukiya byagiranye amasezerano y'ibijyanye n'ishoramari nyuma yo gusuzuma ko ihagarikwa ry'ibicuruzwa biva muri Ukraine bishobora guteza ikibazo gikomeye cy'inzara ku isi. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko kugeza ubu Ukraine imaze kohereza amato manini 7 yerekeje muri Turukiya atwaye toni z'ibigori zigera ku 243,000. Ubwo ni ukuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 8. Ubundi bwato bwa kabiri ni ubutwaye amatoni menshi y'amavuta y'ibihwagari. Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine Oleksandr Kubrakov yumvikanye avuga ko ikindi cyambu cya Piveni cya gatatu mu bunini nacyo cyemerewe gukoreshwa, ibizatuma Ukraine ishobora kohereza toni z'ibinyampeke zigera kuri 600,000 ku kwezi.
Ijwi rya Amerika. Uyu munsi Israel yafunguye umupaka wayo winjira muri Gaza kugira ngo abatabara imbabare babashe kuzigeraho. Uriane Itangishaka aragarutse.
Icyo gice cy'umupaka kigiye kuguma cyuguruwe mu gihe amasezerano y'amahoro hagati ya Israel n'umugwi w'abagwanyi b'umuhari jihad bo muri Palestiniya ucubahirijwe. Israel ivuga ko izokugurura umupaka wose ibonye ko umutekano bandanyije. Bwari bubaye bwa mbere kuva mu ndwi iheze uwo mupaka na Gaza wugurugwa. Ni mu gihe uno munsi haboneka ibikamyo bitwaye ibitoro byinjira muri Israel. Igihugu cya Misiri nicyo cyafashije muri ayo masezerano y'amahoro mu karere ka Gaza hagati ya Israel n'abagwanyi b'abayisilamu ku munsi wa Mungu. Ayo masezerano yaje guhagarika intambara ikomeye itari bwibonekeze hagati ya Israel na Hamas kuva mu mwaka uheze, aho icyo gihe yamara iminsi 11. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Gaza butangaza ko abantu 31 bahitanywe n'ibitero hagati ya Israel n'abagwanyi ba Hamas. Mu bitavye Imana harimo abana batandatu, yamara Israel ivuga ko idafise uruhara mu rupfu rw'abantu bashika kuri 9 mu bishwe.
Radio Ijwi rya Amerika dukomeje amakuru. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arasaba ko abahanga bahabwa uburenganzira bwo kujya gusuzuma uruganda rubyara amashanyarazi aturuka kuri nuclear rwarashwe muri Ukraine. Uriane Itangishaka na none arakomeza.
Ubw'ibisata 16 bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, umugambi w'iterambere Uburundi bwasabiye imfashanyo muri ONI uratomoye kandi uzotuma igihugu cyisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike. Ibyo byashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'ibisata bya ONI bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere, aho hatangura ibiganiro hagati y'ibyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganji butandukanye urongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. N'ibiganiro byo kurabira hamwe icyihuta gwa mu mugambi w'iterambere.
Uyu rero ni Pierre Claveri niyo nkuru uturi mutubwira ukuntu umuryango w'abibumbye wiyemeje gutera inkunga umugambi w'u Burundi w'iterambere rirambye. Ubwo rero muratubabarira, Oriane Itangishaka ntabwo abonetse, noneho rero dukomeze dutega amatwi iyi nkuru ya Pierre Claveri niyo nkuru ukorera Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ubw'ibisata 16 bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, umugambi w'iterambere Uburundi bwasabiye imfashanyo muri ONI uratomoye kandi uzotuma igihugu cyisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike. Ibyo byashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'ibisata bya ONI bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere, aho hatangura ibiganiro hagati y'ibyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganji butandukanye urongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. N'ibiganiro byo kurabira hamwe icyihuta gwa mu mugambi w'iterambere rirama. Umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro arashima icyo gikorwa.
Son vocal de coopération saline aux priorités nationales.
Ati intumbero nshasha yo gukorana n'ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI iri mu murongo w'iterambere rirama ry'ubutunzi bw'igihugu. Icyitonderwa kandi ni uko harimwo kugwiza umwimbo w'igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, harimwo uburimyi n'ubworozi, gutanga akazi n'ibindi. Harimo kandi kungana kw'ibitsina kandi nta n'umwe azosigara inyuma mu iterambere. Twizeye ko igihugu kizohatorera koyokwe kuko ni umugambi ufatiye kukubahana n'ibisata bya ONI, kandi ineza y'umunyagihugu akaba ariyo ishyirwa imbere. Umuhuzabikorwa w'ibisata bya ONI byose bikorera mu Burundi Damien Mama yizeye ko ibyo biganiro bizokwerekana ahagwaye kurusha ahandi kugira ngo iterambere risubire gusasagara mu gihugu. Ati n'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru bigamije gutora canke kubonera hamwe ibisata bya mbere byihutirwa kurusha ibindi byo gushyira mu buryo. N'uwo murongo wa leta tuzogenderamwo, ariko tutibagiye natwe intumbero yacu n'ico twifuza mu Burundi. Aha twamaze nko kubona ko impinduka mu kugwiza ubutunzi bw'igihugu zihutirwa, kandi mu bisata byose by'igihugu iterambere ridakumira uburaro bwiza, ubuzi no kurwanya ubushomeri no kubaho neza kw'abanyagihugu.
Partage la richesse en inclusivité.
Uburundi bushimangira ko igihe cyo gufasha icyo gihugu cyarenganye, ahubwo ko ubu izo nzego zibiri zizokorana nk'abafatanyabikorwa.
Cette nouvelle donne se présente pour nous comme une interface
Mu bisanzwe ni nkuru nani duhuriza hamwe intumbero z'ibisata bya ONU hamwe n'intumbero nk'igihugu twihaye kugira ngo dushike kwiteramere rirama mu myaka 5 iri imbere ntihazo kwibagirwa kubungabunga amahoro no mutekano no kuzamura ubutunzi bw'igihugu icize ubu nuko ijambo ifashanyo atari rimwe kuko nitugiteza amaboko ahubwo ubu no gufatanya ibikorwa nkuko umukuru w'igihugu ya Maya bivuze ko igihugu cacu kitaremewe gutega amaboko gusa ahubwo ko turi abafatanyabikorwa mu kubahana ntangere
avec d'autres nations dans un esprit de respect et de confiance mutuelle.
Mu bisata vya ONU 16 biri muri uwo mugambi harimo UNICEF, OMS, PAM, PNUD, FINUAP n'ibindi. ONU yifuza ko n'igisata c'ubutungane n'agateka kazi na muntu conagugwa.
Également la question de la durabilité environnementale, résilience.
Nawo kubyagira ikibazo cyo gukingira ibidukikije, gucungira neza ubutunzi bw'igihugu, kudakubira gufatiye kubitsina canke kubumuga. Ibi tuzo byinjiramwo mu idonido n'ubushikiranganje butandukanye bwegwa n'ibyo bibazo nk'amagara y'abantu, ubutungane, uburimye n'ubworozi n'ibindi. Ubu kwari gusa nko guca umurongo ku bintu bikuru bikuru kandi turahimbawe ko tugiye kuba abafatanyabikorwa muri uyu mugambi w'iterambere w'igihugu.
Me réjouir que nous ayons cette opportunité.
Ni biganiro bije inyuma yaho ubumwe bwa buraya bukuri ibihano by'ubutunzi ku Burundi imfashanyo mva makungu yahora itangwa n'ibihugu bya buraya hamwe na ONU yarenga igice cy'amafaranga leta ikoreshwa ku mwaka imbere y'umwaka w'2015 aho ibyo bihano byafatwa ubu ONU yayisemwe gucisha ubwo buryo mu migambi y'iterambere mu bushikiranganje butandukanye Pye Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho tujye ku matora yo muri Kenya usibye umukuru w'igihugu abaturage bazatora ejo harimo n'ibyo bazatora by'inteko ishinga amategeko n'izindi nzego uyu ubungubu umwuka wifashe gute mu gihugu mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Bosco kubwayo umusesenguzi w'umurundi utuye mu murwa mukuru Nairobi
igihugu cya Kenya kimirije kirimo kitoroshe ikiringo cy'amatora hasigaye amake cyane kugira ngo amatora ashyika kuri 6 abere rimwe ni ukuvuga amatora y'umukuru w'igihugu abari kumwe abashinga amateka abakenguza amateka babura amatari hakaba n'abahanuzi ba komine nabo bita ba MCA ni ukuvuga ni amatora 6 byo kwiyamamaza byarangiye ejo haheze kandi ubugiye kuraba kuva bihagaze nta kintu cyo kwiyamamaza uretse ibipapuro biba byagiye bimanikwa ku mabarabara eka no ku mateleviziyo ibintu ubu bariko berekana bariko bavuga ni bijanye no kubikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera ni bijanye nuko umutekano uzoba umeze siko dukurikirana amajambo y'abajejwe umutekano aho bavuga ko abantu bo baremesha ibibazo bizoba bihari nayo ubundi imyiyamamazo yarahagaze kandi ugiye kuraba hanze nka Nairobi dutuye abantu koko urumva biteguye ku munsi w'Imana bari mu masengero benshi cyari cyo gikorwa cyo gusengera Kenya ko hatobamo ibigumuko abantu urabona bose ari nko kwigisha habaye ukampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamo ahubwo abantu bagatora amahoro
bwana kubwayo nkuko wari ubivuze ubu igikorwa kirimo gukorwa n'icyo kugerageza gutwara impapuro z'amatora ku biro by'amatora mu gihugu cyose ariko hari amakuru avugwa ko hari zimwe mu modoka za komisiyo y'amatora zishobora kuba zibasiwe n'abanyagihugu aho mu gihugu cya Kenya ayo makuru mwebwe mwaba muyafite
hari amakuru ariko aravugwa ubu ahitwa Chuka bo Mangombe niho hari imodoka yarijanye za ngombwa nyene z'amatora abanyagihugu bayitegereye mu ibarabara barabifata barabisanzaza ariko nta byinshi byahise byononekana kuko abajejwe umutekano bahageze kare basanga ntabyo baraturira ntabyononekaye cyane ariko byasanzajwe byabonekanye yuko abanyagihugu iyo modoka bayikesheje urugendo yarigiyemo
ikindi bwana kubwayo kirimo kuvugwa cyane nuko abaturage ba Kenya batazaryama kugeza ibyavuye mu matora bimaze kujya ahagaragara ni ryari abantu bazatangira kubona ishusho yuko amatora yagenze n'ibyayavuyemo
yakagwirika jejwe amatora agashikiriza yuko nta bimenyesha makuru birekuriwe gutangaza uwatsinze ariko birarekuriwe kuraba uko amajwi ariko aragenda ubundi bagenda babikurikirana banasaba n'igipolisi gisaba yuko uwuhejeje gutora aca ava aho yatoreye akagenda mu kazi kiwe banavuze ati ubuzi bujejwe nk'ibijyanye na business zikorerwa ngahe i Nairobi zizoba ziko zirabandanya umuntu aguye gutora azosura muri business yiwe hanyuma abandanye akurikiranira ku maradiyo ku bimenyesha makuru ku mateleviziyo uko biriko biragenda gushika aho IBC izotangariza ikamenyesha uwatoye ariko ubujejwe igipolisi yabihanangirije ati abantu babwira imisoresore ngo nimutora ngo mugumeho mucungera amajwi yanyu babihanangirije cyane bavuga ko abajejwe gucungera amajwi abajejwe gucungera umutekano ni inzego zijejwe ibyo za leta ati ntabwo ari insoresore cyangwa umuntu uwo ari we wese abahejeje gutora baje mu mihana yabo hanyuma bakurikirane uko biko biragenda
nta gihe muzi abantu bazashobora kumenya by'agateganyo ibyavuye mu matora
ubundi uko bakunze kubikora bavuga yuko ikihenze mengo ni iminsi indwi baba batangaje uba yatora
abo bakandida bombi batangaje ko uzatsindwa wese azemera ibyavuye mu matora ese abaturage bakwizera iyo mvugo bavuze
biragoye kwizera kuko murazi n'imvugo y'abanyapolitike eka nka William Ruto wewe asanzwe yari cyegera cy'umukuru w'igihugu mu myiyamamazo yo ya mbere abaye ku munsi wa gatandatu aho yari ku kibuga cya Kasarani yaravuze ko mbere yiteguye ko mwene wabo bariko bahiganwa Raila Odinga ati natsindwa ati nzomwegera turamukanye ati ahubwo ndona mubaza bimwe bimwe uzoba atwara opposition ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitaniye hanyuma ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya nabo ndabona umengo ntibiteguye gushamirana kubw'inyungu z'abanyapolitike
Bosco kubwayo umusesenguzi w'umurundi uherereye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Kenya urakoze cyane
ndabashimye nanjye igigwena
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko rero mubizi buri gihe buri munsi saa 10 tubagezaho ikiganiro cyanyu muri sanga ejo rero nk'uko bisanzwe kirahari Oriane Itangishaka niwe uri mu gitegura ukitegurira Oriane wiriwe neza
Ireneza Thomas Kamirindi
uduhishiye ikirerejo
urakoze cyane urumva hakiri imyaka 20 hasinywe ingingo bise resolution 1325 ivuga ku gateka n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego zifata ingingo kugira bashobore gutatura amatati guharanira amahoro n'umutekano rero Uburundi bwaraye businye bushize umugambi ngendegwa ko ugira gatatu kuvuga plan d'action y'ugushika muri 2027 uzofasha mu gushira mu ngiro ibiri muri iyo ngingo 1325 rero nibyo tuzoganira ejo mu kiganiro muri isanga kugira ngo twiheze neza aho umukenyezi murundi kazi ageze kubijanye n'ubuyobozi n'inzego z'ukurongora igihugu mbega ibitigiri by'abakenyezi bimeze gute byifashe gute nibyo tuzoganira rero mu kiganiro muri isanga ejo
Oriane Itangishaka ndagushimiye rero umunsi mwiza
urakoze cyane
Radio Ijwi ry'Amerika dusubiriye ku matora yo muri Kenya nk'uko rero twabibabwiye abaturage bararenga gato miliyoni 22 bazazinduka rero bajya gutora umukuru w'igihugu n'izindi nzego abakandida Raila Odinga ushyigikiwe na President Uhuru Kenyatta na William Ruto Vice President wa Kenyatta nibo bahabwa amahirwe yo kuzayobora igihugu muri manda y'imyaka 5 iri imbere Team Ishimwe imyiteguro igeze he
Abanyakenya barenga gato miliyoni 22 nibo bazaba batora umukuru w'igihugu abadepite abaguverineri b'intara n'abandi bo mu nzego z'ibanze Kenya yinjiye mu bihe by'amatora mu gihe abanyakenya bemeza ko ubuzima busigaye buhenze ibyatewe ahanini n'icyorezo cya COVID-19 hakiyongeraho n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. Mu bakandida bane bahanganye, babiri muri bo Raila Odinga w'imyaka 77 uri kwiyamamaza ku nshuro ya gatanu na William Ruto w'imyaka 55 ucyuye igihe ku mwanya wa vice perezida nibo bavuzwe kandi bagaragaye cyane haba ku byapa biri mu mihanda yo mu murwa mukuru Nairobi n'ahandi mu gihugu. Ni nabo kandi bigaragara ko bafite ubunararibonye mu bya politiki kandi bashobora kwegerana cyane mu majwi. Kuva mu matora yo muri 2013, Ruto yari yahigiye kuzitoza nawe kuba perezida wa Kenya nk'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, ariko aza gutungurwa n'umubano udasanzwe watangiye kugaragara muri 2018 hagati ya perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga utavuga rumwe nawe. Kenyatta yayoboye mande ebyiri kandi ntashobora kongera kwiyamamaza. Ejo ku cyumweru, aba bagabo bombi Ruto na Odinga batanze ubutumwa ku Banyakenya, aho William Ruto yavuze kandi akifuriza buri Munyakenya kuba intumwa y'amahoro. Ni mu gihe ku ruhande rwa Odinga we yibukije Abanyakenya ko ari abana b'igihugu mbere yo kugira ikindi cyose babacyo, bityo rero abasaba kunga ubumwe. Kenya ni igihugu gituwe n'Abanyakenya bava mu moko 46 atandukanye, kandi bivugwa ko amoko muri Kenya ari ikintu cy'ingenzi mu gihe cy'amatora nk'aya. Mu matora yo muri 2017 habayeho ugushyamirana hagati y'amoko, ibyatumye byibuze abagera ku 100,000 bahasiga ubuzima, abandi babarirwa mu 100,000 bagati zabo. Kuva mu myaka y'igihumbi 1990 ubwo Kenya yagaragaraga nk'igihugu cyimirije imbere demokarasi kubera ishyirwaho ry'amashyaka menshi, kuva icyo gihe ubu nibwo bibaye ubwa mbere hagaragaye umubare muto cyane w'abantu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Uretse Ruto na Odinga bavuzwe cyane muri aya matora, abandi bahanganye nabo ni George Wajakoya w'imyaka 63 wakuriye mu mihanda mu murwa mukuru Nairobi, nyuma akaza kuba umunyamategeko agakora no mu nzego z'ubutasi. Mu byo Wajakoya yiyamamaje ashyize imbere, yasabaga ko ibizwi nk'ibiyobyabwenge bya marijuana byakwemerwa n'itegeko bikajya bikoreshwa muri Kenya no kugurisha impu z'inzoka mu Bushinwa. Undi ni David Maule w'imyaka 65 usanzwe ukora mu nzego z'ubutabera ukomoka mu ishyaka rya Agano. Biteganijwe ko muri aya matora hazakoreshwa ikoranabuhanga ryo gutera ibikumwe. Umutekano uraba wakashijwe ku biro by'amatora hirya no hino mu gihugu, aho byibuze abashinzwe umutekano bagera ku 150,000 aribo baza kuba bareba ko ibintu byose bikorwa mu mutekano. Biteganijwe kandi ko uwatowe azatangazwa ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa munani. Abakurikiranira hafi aya matora bavuga ko amajwi ashobora kuza yegeranye cyane, ibishobora kuba byateza impaka z'uwatsinze nyuma. Ibyo ariko biramutse bibayeho, biteganijwe ko urukiko rwafata icyemezo cyo gusubirishamo amatora mu gihe kitarenze iminsi 60. Mu gihe kandi nta mukandida watanze ikirego cy'uko yibwe amajwi nk'uko benshi bakunze kugaragaza izi mpungenge, uwatsinze icyo gihe yatangira imirimo y'imishya mu byumweru bibiri nyuma y'igihe yatangarijwe ko yatsinze. Ubwo twateguraga iyi nkuru twamenye ko mu duce twa Mombasa na Kakamega gutora abaguverineri b'intara byabaye bihagaritswe kubera utunenge twagaragaye ku mpapuro z'itora.
Ijwi rya Amerika. Tukiri rero ku matora yo muri Kenya, mu bazazinduka bajya gutora harimo Abanyakenya bafite inkomoko mu Rwanda bazaba bagiye gutora bwa mbere na mbere, bagizwe n'abana bakomoka ku babyeyi bajyanywe n'abakoloni muri Kenya rero mu myaka y'igihumbi na 1930 gutyo, gukora mu mirima y'icyayi mu mujyi wa Kericho. Bari bamaze imyaka myinshi basaba guhabwa ubwenegihugu bwa Kenya. Bamwe muri bo baherutse rero kububona, barimo Pasteri Peter Gatonga uzatora nyine ku nshuro ya mbere ejo kuwa kabiri. Yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema atangira avuga uko byifashe mu mujyi wa Kericho aho rero atuye.
Umwuka na kibi turabona leta yashyizeho abantu nyine abasirikare bari kureba tureba nta kibi kizaba.
Ku bijyanye n'imyiteguro hashize iminsi hari kwiyamamaza ku bakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, abo ni abakandida bane, icyo gikorwa cyo cyagenze gute?
Twamaje bose babonye umwanya wo kwiyamamaza, sasa bararangije, ubu ni ukurindira uzahita akabona guhita uzwa bakagwa ariko bari yamagaje nyine bahawe imyisi twashije yo kwiyamamaza abandi batagiye akirikare ariko ndabona bije barangije neza
amakuru tubona nuko bamwe mu baturage hirya no hino batangiye kugura ibintu maduka kwitegura ko hashobora kuvuka icyuka kibi ku buryo bashobora kutagira ku masoko kugira ibyo bagura wowe aho uherereye ubona mutekanye neza
nyine hari abantu batinya nyine bariya banyokobo batinya ariko nta kibazo ibintu biragenda neza ariko nta kibazo
kubijyanye n'abakandida ibipimo mubona aho ngaho biva mu baturage uwo mubona ufite amahirwe kurusha undi ninde Pasteur Gatonga
na wabibaza ko ari babiri nyine usanga babangikanye asaza no gusaba Imana nyine umwe akazahita ariko ni babiri bose ndabona bose bafite ingufu dukusenga nyine Imana ikazaduha umwe ariko abo babiri nibo bafite ingufu nyine bari bana ariko babiri nibo bafite ingufu ariko bose urabona bafite ingufu zisangiye zose no kuzareba uzahita
kuri wowe kugeza amaginga ya muri abo babiri aribo Raila Odinga na William Ruto buri umwe wese aracyafite amahirwe yo kuba yatsinda
abo musaza nyine bo ni wa mboda ari hejuru cyane sinzi niba azatsinda ariko ni wa mboda ari hejuru cyane
ubundi ntabwo bisanzwe muri politike aho umukuru w'igihugu ashyigikira umukandida bari bahanganye akanga gushyigikira umukandida wamubereye vice perezida igihe cy'imyaka 10 yose nkamwe muri Kenya ibyo mwabyakiriye gute
nuko nyine wenda batanye kuko yagize ahantu akabisuzugura akareka kumwubaha agatangira kugusa amafaranga ya leta ibyo niyo byo byatumye batandukana
Pasteur Gatonga uri umunyarwanda utuye mu mugi wa Kericho ababyeyi bawe bageze muri cyo gihugu cya Kenya mu myaka ya kera cyane bazanywe n'abakoloni gukora mu mirima y'icyayi mwaharaniye kuba abene gihugu ba Kenya umwaka ushize mwagize amahirwe muhabwa ubwene gihugu mugiye gutora ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu mwebwe nk'abanyarwanda mutuye aho ngaho mwabyakiriye gute kubona noneho uburenganzira bwanyu mwarabuhawe mukaba mugiye no gutora
twabyakiriye neza kubera ko tutajyaga dutora noneho baduhera uburenganzira sasa twayishimiye kugira ngo natwe tutagiye gutora nyine n'abene gihugu
Pasteur Peter Gatonga ukaba uherereye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
asande nawe urakoze
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda usibye ku maradio yanyu mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu cyangwa se ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com tugaruka kuri ya nkuru nari nababwiye mu kanya hanyuma tuza kugira akabazo gatoya ni rero umunyamabanga mukuru umuryango w'abibumbye Antonio Guterres usaba ko abahanga bahabwa uburenganzira bwo kujya gusuzuma uruganda rubyara amashanyarazi aturutse kuri nuclear rwarashwe muri Ukraine Orion itangishaka
Inyuma yaho Ukraine n'Uburusiya vyagirijanye uruhara kuri ico gitero cakozwe ku kigo kiri Zaporizhia Antonio Guterres asaba ko abahinga bemererwa kuja kuri ico kibanza kubitohoza yabishikirije igihe yari mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu Buyapani yongi yavuga ko igitero icarico cyose gikogwa ku kigo gihingura umuyaga nkuba biciye mu buhinga bwa nuclear biba ari nko kwiyahura ku munsi wa Mungu niho Ukraine yongeye kwagiriza uburusiya kuba bwarakoze ico gitero cakozwe ku nyubako ya mbere nini ikora umuyaga nkuba biciye mu buhinga bwa nuclear iburaya abajejwe icyo kigo ca leta ya Ukraine bavuga ko abasirikare b'uburusiya bononye ivyuma bitatu bisuzuma ivyuka biva mu buhinga bwa nuclear mu gitero bakoze mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bavuga kandi ko icyo gitero cakomerekeje umwe mu bakozi baho Kuri rubuga rwe rwa Twitter, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yanditse avuga ko icyo gitero gisaba ko ibihugu byo mu mahanga bisubiriza mu nkoko igihugu cy'u Burusiya. Yavuze ko ivyo bihugu bikwiye gufatira ibihano amahinguriro y'u Burusiya y'umuyaga nkuba ukoreshwa ubuhinga bwa nuclear.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda banywanye bacu nahangaha amakuru ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye maze rero umugoroba mwiza umugoroba w'amahoro murakarama